imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwirwe neza nshuti mu duteza amatwi, yedirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa y'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda haravugwa amakuru y'abantu bane bamaze gupfa nyuma yo guhabwa urukingo rw'indwara ya Ebola.
Kivayo ntago yigeze atinda ngo amare n'iminota icumi ya cyuzuzo atarafatwa n'uburwayi. Yarembye yadanje ari kuruka amaraso. Bamubiza imiti barangije baramubwira ati zajye subira afate igisubizo. Mu kwa kane hatari hagera barapfuye. Abaganga baraza bakora ibizamini barambwira ati ngo ni ubundi burwayi, ngo ntabwo ari urukingo rwa mwisha.
Uwo ni umuturage wo mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda wapfushije umugore we nyuma y'iminsi mike ahawe urukingo rw'indwara ya Ebola. Inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zivuga ko uwo murwayi ashobora kuba yarazize izindi ndwara. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Edi, mwaramutse namwe muduteze amatwi. Umushikiriza manza muri Sudani yashikirije kuri wa mbere ko abanyesudani baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara bagirizwa bashobora kutazorungikwa ilahe mu Buholandi. Umushikiriza manza Tagelsile Alhebre ntiyavuze izina rya Bashir, ariko avuga ko ubwigenge bw'igihugu ari kimwe gituma abanyagihugu badashobora kurungikwa muri CPI. Ariko yashikirije ko Sudani ishobora kuzokorana n'iyo sentare muri kazoza mu gihe byo kenerwa. Ibi abishikirije mu gihe Ali Kushaibe yahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri icyo gihugu yishikanye mu ntango z'uku kwezi inyuma y'imyaka 13 yarasohorewe umutahe n'iyo sentare. Igisirikare cyo muri Sudani y'ubumanuko gishikiriza ko cishe Kerbino Wall yari arongoye umuhari mushashi urwanya ubutegetsi inyuma y'indwi zibiri ashikirije ko atumbereye guhirika leta ya perezida Salva Kiir. Umuvugizi w'igisirikare General Major Lul Ruai Koange yashikirije ko Wall yari arongoye umuhari witwa w'itariki ya ndwi ukwezi kw'icumi yishwe ku munsi w'Imana. Yashikirije kandi ko igisirikare cyari kimaze iminsi kirwana bikomeye n'abarwanyi biwe. Wall yari yakuwe mu ibohero mu kwezi kwa mbere ku kigongwe cya perezida Salva Kiir. Yari yaciriwe igifungo cy'imyaka 10 yagirizwa kurongora imigumuko yari itumbereye kujya ku cicaro cy'ikigo cy'igihugu kijejwe umutekano kizwi nka Blue House i Juba ku itariki ya ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Abasivili batandatu barishwe, amazu arenga 60 araturirwa mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho ADF. Abategetsi bashikiriza ko icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana hafi y'ibarabara Eringeti Kainama mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuhari ADF umaze kwica abantu baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, aho uvuga ko wihora ibitero by'abasirikare ku birindiro byabo. Mu kwezi kwa mbere igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cirukanye ADF mu birindiro byawo kandi ko abategetsi batari bake b'uwo muhari bishwe mu bitero byamaze amezi. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ibitero nk'icyo cyabaye ku Imana byabandanije, aho abantu barenga 500 bamaze kwicwa kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye muri Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine na Kizza Besigye batangaje kuri wa mbere ko bashize ingufu hamwe mu myiyerekano igamije kugaragaza imikorere mibi ya leta ya perezida Yoweri Museveni. Bahamagarira abanyagihugu mu myiyerekano kuri wa kabiri yiyamiriza icyo bise ukwitwara nabi kwa leta mu kurwanya ikiza cya corona. Icegera cy'umuvugizi wa leta yaragabishije ko abazoja mu mabarabara bose bazoba barenze ku mategeko. Izo ndongozi zibiri zitavuga rumwe na leta zivuga ko abategetsi bashize hasi ubutunzi bw'igihugu bakoresha nabi amafaranga y'igihugu bashira amamiliyoni y'abaganda mu bukene mu kubugaranira mu mazu. Abadiplomati bakuru ba Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bari mu myiteguro yo guhura mu nama izobera mu mwiherero kuri uyu wa gatatu I Honolulu ku murwa mukuru w'izinga rya Hawaii giye gukira Amerika. Iyo nama y'umunsi umwe izohuza umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo na mugenzi we w'Ubushinwa Zhang Jieshi. Abasesangura ibya politiki bavuga ko iyo nama y'I Honolulu atakindi zovamwo atari guterana amajambo ku bibazo byinshi harimwo ibya COVID-19, ubudandaji, ibibazo muri Hong Kong na Taiwan.
Arakoze Alois Bigirimana imwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 n'22, naho kubadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri www.radioajuveo.com. Mukanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Rwanda abantu bane bamaze gupfa bazize igishobora kuba ari indwara ya Ebola. Baguye mu kigo cya Rugerero cyagenewe kwakira abakekwaho iyi ndwara. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye aya makuru.
Barebe ukuntu barebe urugo rukingo barebe niba ari ruzima batazamara abana b'abantu.
Ni nyina w'umwana w'imyaka 3 n'amezi 5 wavuye mu mubiri kwa gatandatu w'icyumweru gishize, umunsi wakurikiwe hereho urukingo rwa Ebola nk'uko ababyeyi be babivuga. Ni narwo bakeka ko rwamuhitanye. Batuye mu kagari ka Kabirizi mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu.
Yageze ingano nimugoroba umwana ndakibaza afite ari gukina n'abandi bana ndana akabazo na gatoya akagaragaza kagwaye ngo bimaze ngubwira ngo mu masaha 5 n'umwana waje gutengwa ari gutengwa mbese ngo kwako tw'umunda kwaraga malaria y'igikatu dusanga umwana ararembye ari binini byo baduhaye ngo umwana agize ikibazo twamuhereza ikinini cya pasitamoro ngo turakimuha turamujyamisha kandi n'ibindi byashize tugiye kureba mu gitondo dusanga umwana yarembye yanoze bamukingiye saa 10. Umwana yapfuye mu gitondo nuvuga ko ndana amasaha 18 yashize avuye mu mubi akimara gukingirwa.
Niwe mwari mwakingije wenyine cyangwa n'abandi bose mu muryango barakingiwe?
Barakingiwe ariko ubu ngubu ntiwahise apfa.
Bakingira umunsi umwe?
Bakingira umunsi umwe. Ngende ndari kuva ni ugukeka ko ngende ndavuga ko niko rwamuhitanye uko ngiye mwana wa nyinda akibazo icyo yari afite.
Ababyeyi banyakwigendera babwiye ko umwana wabo yishwe n'indwara y'impiswi. Cyakora aba babyeyi bo ntibabishira amakenga.
Nubwo bavuga ngo umwana wanjye yishwe n'impiswi ariko ntagariyo. Ni gute umwana yakwicwa n'iyo mpiswi? Iyo umwana afite iyo nzoka ntago akonje. Umwana yaratitiye cyane. Bigaragara n'urwo rushinge rwamuhitanye. Niba abantu batubwiye ngo baratuzanira igisubizo turi gushyingura ntacyo bigeze bazana kugezana n'izi saha.
Umwana wanjye yari muzima. Ndani ikibazo cyo yari afite. Ndani ibicurane byo yari afite kumbwira ngo yishwe ngo no kunya. Byashoboka. Njye ndahamya ko uriya rushinge rwo bamuteye ariko rwanyiciye umwana. Umwana wanjye yazize ubusa ni ukuri. Umwana wanjye yazize agahererana kabisa.
Mu mudugudu wa Gateko, akagari ka Rwazana ho mu murenge wa Rugerero, hari umugabo ufite ubuhamya busa nk'uyu muryango. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, umugore we nawe yapfuye hatarashira icyumweru ahawe urukingo rwa kabiri rwa Ebola.
Rendez-vous yo ufata urushinge rwa kabiri rwa Ebola asubirayo. Akivayo ntabwo yigeze atinda ngo amare ni wenda icyumweru cyuzuze atarafatwa n'ubugwayi. Yarembye za danje ari kuruka amaraso. Bamubiza imiti barangije baramubwira ati azajya asubirayo afate igisubizo. Umugabo kwa kane hatari hagera barapfuye. Abaganga baraza bakora ibizamini barambwira ati ngo ni ubundi bugwayi ngo ntabwo ari urukingo rwamwishe ngo ahubwo ngo ni ubugwayi ubundi wasanga ari igitundu ngo aricyo cyamwishe. Yarurutse amaraso te nayo agarutse aruka amaraso kugeza igapfiriye.
Ari barigeze bamusuzuma igituntu.
Bamubwiye cyo bajya kumusuzuma, baravuga ati ngo azasubire kuba kana gufata ibisubizo by'ibizamini. Yapfuye ntabyo turabona.
Inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko urukingo ari umuti uhabwa umuntu kugira ngo ukangure umubiri ubashe gukora ubwirinzi ubashe kurwanya indwara zawinjiramo, kandi ko ruba rwarakorewe igenzura ku buryo rutateza ibyago nk'urupfu. Dr. Julien Nyombayire ukuriye gahunda yo gutanga inkingo za Ebola muri Projet San Francisco ishyiriye gahunda mu bikorwa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko impfu z'aba bantu ntawe zihuriye no kuba barahawe urukingo rwa Ebola, ahubwo bazize ubundi burwayi bari basanganywe nk'uko byemejwe n'isuzuma ry'abaganga. Uyu muyobozi avuga ko mu bantu basaga 45,000 bamaze gukingirwa mu turere twa Rubavu na Rusizi, nta bibazo cyangwa inkurikizi zikomeye abafashe inkingo bahuye nazo.
Yakozwe na famiye rwose twari kumwe, uwo mubyeyi wuza umwana n'abandi bari kwa muganga na centre de sante aho ngaho bafitegerero bose twari kumwe. Bifuzaga ariko bahita bajya guhamba ifaranga kubara 45,000 na n'ubwo turinze batanga bigire n'igihe bajya assessment yakozwe nuko bari bafite izindi ndwara zatumye bari coincidence ngo baba barahawe n'urukingo bafite n'izindi ndwara, ari izo ndwara rero ziza kubahitana ariko bigahurira nayo yuko no mu minsi mike ya mbere cyangwa se yavuwa mbere yo gupfa baba barabonye n'urukingo.
Dr. Nyombayire avuga ko Projet San Francisco ikorana n'inzego za leta zishinzwe ubuzima mu gukurikirana umunsi ku wundi ko bahawe inkingo nta bibazo bikomeye bahura nabyo. Mu nzego zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda harimo Minisiteri y'Ubuzima, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kugenzura imiti ndetse n'uruganda rwakoze urukingo ubwarwo ku buryo hagize ikibazo gikomeye kigaragara urukingo rwaba ruhagaritswe.
Dufite inshingano zo kuko basuzuma buri kantu kose kaba kagaragara. Kwa gatandatu twahise tubamenyesha, ikigo tumenyesha ni nawe n'ikigo gikora zino zinzu, tuma bakubwira yuko nta kantu bifite. Iyo bashobora no gufata icyemezo bavuga ngo reka tube duhagaritse, iyo basanze ari ingaruka ziri gutuma
Projet San Francisco ishyira mu bikorwa itangwa ry'urukingo rwa Ebola ivuga ko kubabara umutwe, kugira umuriro cyane cyane ku bana, kugira umunaniro ukabije n'izindi mpinduka zoroheje aribyo bikunze kugaragara mu bahawe uru rukingo, ariko bikaza kwimara cyangwa kwikiza bidasabye gufata imiti yihariye cyangwa guhura na muganga. Inzego zikurikirana iyi gahunda zivuga ko mu nkingo 200,000 ziteganyijwe gutangwa mu Rwanda, izisaga 45,000 nizo zimaze gutangwa kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse ko amabendera y'igihugu yururutswa kugera hagati kugeza umunsi umurambo wa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa. Hagati aho abarundi bahungiye muri Uganda bababajwe n'urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo, nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira.
Nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza, impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rukinga navuganye nazo zivuga ko zashavuye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu.
Twebwe nk'abarundi turi abarundi bari inyuma y'igihugu turi mu mpunzi, mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe uburyo bwose bugenda, ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo nta muntu yobinezerwa, kuko naho turi inyuma y'igihugu natwe turakunda igihugu cyacu. Kandi
urupfu rwa Nkurunziza perezida w'u Burundi ni ukuri rwaradutunguye cyane, twumva tugize ubwoba cyane kubera ko ni ubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nk'uriya agwara noneho agaca aremberaho agahwera.
Kuri zimwe ngo Perezida Nkurunziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rwo kubaka politiki nziza na demokarasi, kandi akaba zari zibifitiye icyizere, ariko ubu ngo zifite ubwoba yuko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa, bityo bigasubiza inyuma ibya demokarasi mu gihugu.
Twagize ubwoba cyane ko u Burundi bushobora gusubira hanyuma, twiheweje tugakurikirana aho yari yakuye u Burundi anaho yarabushikije. Noneho rero tugize ubwoba cyane kwa ruriya rupfu rwiwe ko Burundi busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze.
Uburabye nk'umurongo u Burundi bwari ko burafata kwa dufise mu akizere gakavuga ko yarahereje ubutegetsi ku bushake, hanyuma natwe tukareba ko ari gishasha coza kubera ko rwa yarakoze co gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima atantambara zibaye atamaraso yenze kumeneka. Ikintu ciza ku Barundi wari umuco mwiza aratanguje, rero ubwo twebwe turababaye cyane kuko rero twanga twifitiye n'ibibazo nk'abari inyuma y'igihugu, ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita apfa iyo vize batarayikora ngo yerekane ko yirangije neza mu byukuri turafise ubwoba kumwe ngo icyo cyumve kuzava kinigirwa mu menshi uko abarundi barago
kuba hanze y'igihugu izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu
bari ntago twamwanka n'ubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugirira akamaro karekare uko imiryango myinshi n'u Burundi uri mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane kuko twamukunda tumwe turitegereza urupfu rw'iwe rwaratubabaje kuko ntawe abura kuba baraho uri umukuru w'igihugu mu bindi bihugu umukuru w'igihugu yapfuye naho ranumba bakunda kuvuga ati bamutwe mu bindi bihugu bamuriza indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo none mu gihugu cy'u Burundi nta byuma byarutura byo babihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima tukareba urupfu rw'iwe icyo wakimwishye ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nkuko tujya tubyumva ku maradiyo mugana mubikisha aho mwabanyemenyesha makuru yo kashobora kuba yishwe n'umutima mukaduha ihumure tukamenye ingwara yo bimwishe natwe abarundi turi hanze y'igihugu natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi nkuru nziza akamara rifitiye u Burundi
muri Uganda igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera Peter Nkurunziza wo Perezida Museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ibendera y'igihugu cya Uganda hamwe n'iya Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu Perezida Museveni yategetse ko zimanikwa ibikiye kugeza ubwo Perezida Nkurunziza azashingurirwa Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Mu Burundi hashize icyumweru kirenga Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka mu mujyi wa Bujumbura naho abakoranye na nyakwigendera nka Albert Nasasagare ikegera cyushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera ndetse na Jean-Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi wa Perezida Nkurunziza baboneho umwanya wo gusobanura umurage yasize ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
kuva ku munsi wa gatatu w'indwi heze haraye hatangajwe isanda bajya Perezida Pierre Nkurunziza abarundi n'abanyamahanga barakuburakuranwa kirimba cyitiriwe ntara rushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo bacanke kucatari bake na cyane cyane batavuga rumwe na nyakwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi Jean-Claude Karegwande nzako mvugizi wiwe arasigura nk'urugero ivyo yagirizwa ko kuntwaro yiwe yinuvye abanyamahanga bagiranira umubano mubi Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na Shebuja ndenza ko ntahengesha nyakwishura ku bibazo byamenyesha makuru hukirimba ahaguma mu bakira abashitsi
yabaye umuntu no vuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadigadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cyari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni akavuga ati nitwangira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma ntibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa abapatriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka abanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nkuko abarundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye ya muntu yama yitego yavyiteguriye imisi yose akatubwira ati tugire iherezo giza dutegere yuko hakwisi ari urugendo gusa guca mu gacana yandi ejo nitwagenda abantu bazavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu atera umuntu wese muri urugendo muri umwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura
Albert Nasasagare nawe cegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atari urundi bwonyene bubuze uyu yatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yaheme mwemu za nyumikari rusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko Yose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere na Sasagare nawe nyene yari kukirimba
Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye ndongozi yari umugabo afise imbono afisiye rekwa yarazi ahavuye ahageze yaraze kandi yarazi ni yari karaja ndetse namuravye ariko aratambuka warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yari karaja ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ibyamoko ibyintara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko ikibazo cintara ndetse n'ikimiryango kandi cyose agaseshwa rumuri muravye abari bamukikuje barabantu ubwoko bwose b'intara zose kindi namwigiye ko yarafise ubuntu umurongozi kenshi yafise ingorane yifuza kwa mukikuje bose biyumvira we n'ibyo we gusa kandi nakarorero igihe aca mu ngorane z'2015 wazawumva akubadira ati mbega naka wa mwana wawitwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka bo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikiramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwa mukikuje akabaza nabo biganye bakuranye
kareko nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu minsi iza ari ibitabo bitandukanye ashenge yadahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ibyo bitabo bavyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kwa twa umunyabwenge kuva kuri ba Salomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani je ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahushije uwo mwibutsa uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima n'umwibutsa yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashengeye niho bavuye n'umugenzo wo guterekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibiye kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho uronka naho umwinyegeza muje gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba namubona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatse cyambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza doshingurirwa ko nturatangazwa eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
Nyuma y'urupfu rwa president Pierre Nkurunziza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ruvuga ko ruzakomeza akazi karwo ku birego by'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 hagataho abahanga b'umuryango w'abibumbye bakora amatohoza ku Burundi bo barasaba leta nshya igiye kujyaho kwemera bagakorana leta ya president Nkurunziza iyo yari yarabangiye Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye.
Kuva mu mwaka w'2016 ishyamwe mpuzamakungu ONU ryarashezeho umugwi ukora amatohoza ku byaha by'ihunyango ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Yamara ubutegetsi ntibwigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu. Mu gihe Abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe uwo mugwi wa ONU wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke ku inzego nshasha zizohagarika ayo mabi ubutwara uwo mugwi Dodo Dien yahaye ikiganiro cihariye Ijwi rya Amerika Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo no kumenya nimba ihonyango ry'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake kuri zo bandanya rizokongerekana bikabije canke zohagarara ica kabiri mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa hanyuma icuka ca politike cyo bakigiye gusubira kubaciza uko tuyanganiranira mu bya politike guhere abantu bashikirize ivyumviro vyabo ataco binona ndetse na maradi ya kore ikindi ninge nigiye kugiye kuvyifatamwo mu kugwanyikiza c'umugera wa corona
la crise de la pandemie du coronavirus
mugiye mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu
Écoutez, nous le souhaitons depuis la création de la commission.
Fumbiriza, ibyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi, aba baserukira mu mashira hamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye. Ibyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri Afrika hamwe na ONU. Twebwe tuzoguma turi kanoye ko biriko biraba byose mu gihugu. Nabashingwa manza batwaye amadosiye muri senera mpuzamakungu manda vya CPG ku vyaha vyakozwe ko amatohoza na ONU barafite ico bashikiriza umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPJ naho ari inkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa.
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco, ariko urupfu rwiwe ntirushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyangwa gukurikirana abakoze ivyaha, cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpanavyaha. Aho harimwo bamwe bamwe mu nzego za Leta, naho yari kuba ariho hari kuguma ho ababazwa n'abakurikirana ubutungane, kuko ntiyari kubona Petero Nkurunziza gusa. Bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza canke mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha mu Burundi. Abo rero tubashingishije ijisho.
Abo bamaze gutwara amadosi agera ku 2000 muri CPJ biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubirako ku ngingo yo gukura karenge muri CPJ yafashwe na Leta mu mwaka wa 2017 maze igihugu kigasubira gukorana neza n'iyo sentare. Amashami mpuzamakungu akingira gateka kazi na muntu nk'iryo Abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo. Lewis Mugye atwari gisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika.
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice soit.
Aturupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa. Bwabo bwicanye ndengerabutungane, gufungira abantu busa, uguhohotera abatavuga rumwe na Leta, kubaburabuza. Abenshi bakekwa ko ayo mabi nubwo aruka rwimbonera kurezegamiye mugambo uri ku butegetsi, ariko hariho n'abatavuga rumwe na Leta bagirizwa amabi nabo bakoze. Ego Nkurunziza ntakihari, ariko abo bakoranye barahari. Umugenzi wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi.
Que les jours d'impunité se terminent.
Twagerageje kurondera abashikiranganje bo butungane n'ubagateka kazi na muntu turababura. Iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPJ n'uwo mugwi wa ONI, hamwe n'uko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka. Bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro. Icyo bikoze igihe umugwi wa ONI watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ubuserukira Burundi muri ONI. Ambassadeur Taburenova yavuze ko yaba uwo mugwi wa ONI canke ayandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahahengamiye.
Atugambireho
twebwe duserukira Burundi dutanguye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimwo. Yamara tubona ko igisata c'agateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu, ahubwo usigaye ufise intumbero za politike mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye. Inzego zitegwa ako kamo na ONI nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike. Cyeklaveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 16 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Venus Tenshimimana.
Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ihizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Uwo munsi wemejwe kuri iyi tariki mu mwaka w'1991 nk'urwibutso rw'abana batanze ubuzima bwabo w'ibitambo baharanira ubwigenge muri Afurika y'Epfo. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976 abanyeshuri barenga 2020 bakoreye imyigaragambyo mu gace ka Soweto gatuwe n'abirabura basaba ko bakwigishwa mu rurimi rwabo gakondo aho kwigishwa mu rurimi rwa gashaka buhake. Abapolisi babirayemo babarasaho bicamo amajana. Uwa mbere wishwe n'umwana w'umuhungu Hector Petersen wari ufite imyaka 13. Ifoto y'umurambo we uteruwe na Mbuyisa Makubo yabaye nk'ikirangantego cyo kubuhuza urubyiruko rwa Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko, umunsi wahariwe urubyiruko ukaba unahimbazwa nk'umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Ni umunsi rero wo kuzirikana inzitizi inzitizi abana b'abanyafurika bahura nazo kugira ngo bashobore kubona uburere bukwiye. Uyu munsi kandi wemejwe n'umuryango w'ubumwe bw'Afurika.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahaneho dusoreje amakuru yacu kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Mukbili Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru ndetse n'abanyamakuru bacu bagiye bayatugezaho kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.